VOA. Iyi mwumva nijwi rya Amerika. Turi kumwe twumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mudukikiranira kuri FM 104.9 na FM 105.2 muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana dusamiranira Washington DC. Ndaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoro.
Ntanikintu na kimwe urabona nayo mabati yari ikiri mashasha ane yarapfuye nta n'agahutu jewe nkifise atarutu nyene
ubwo iyo upfuma hakiryo tubibonyina ko hagwa imvura nk'iyi yego tugapfira rimwe na rimwe kuko bira kuko n'ubundi ari kwa rupfu none ubona nk'ibi twaraye twaraye dushikiye ubona atari kwa rupfu.
Yo nkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo amahiganwa y'umupira w'amaguru ari kabera mu gihugu cya Gabon ahageze n'ikiganiro ntorere kazoza n'ibyo tubashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Radijwi rya Amerika mu Burundi, imvura ivanze n'umuyaga n'urubura yaraye yononye ibintu byinshi mu makomini atatu y'intara ya Muyinga. Muri iyo ntara hari hasanzwe havugwa inzara, abanyagihugu bahuye n'ibyo byago bari mu maganya. Buramatari w'iyo ntara avuga ko batanguye kudodora ku basanzwe babafasha. Iyi nkuru tuyishikirizwa n'umesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Turi ku mutumba kwibuye muri komine n'intara ya Muyinga. Kumuhana umwe bariko bagerageza kwegeranya ibisigarira vy'ibisakazo vyaguruwe n'imvura y'igihuhusi ivanze n'urubura yaguye ku mugoroba wo kuri uwa kabiri. Iyo mvura yaguye umwanya utari munini ariko yica vyinshi nk'uko abanyagihugu bo kwibuye babivuga.
Kubivanye n'umuntu uzenye umuyaga mwinshi n'imvura nyinshi yatumye ibintu bitokombera ibitoke biragenda maze arasambuka
yaragurutse ububati bwatakaye nuko ntiworaba nibereye mu gahinga yatanguye gusiduka hajya hepfo none ububati bwari busigaye ho cyane yapfuye mburagita mu mwaka n'uwa kane shingashinze ngenda habona naye narapfuye rwankakundwa none ragatoki kombesheceho naye hariya muhira tabonye nshankorora mose
igikuba mu bicu. Abanyagihugu b'Imuyinga bari bayiteze ko urukiza ni mu gihe bari basanzwe bari mu nzara kubera uruzuba rwaturiye imirima. Niyongere Jean Baptiste n'umutware wo kugacimbira kwibuye ya mbere
nta gitoki twari twaramaze kumigwa twari dusigaye tuzi ko izuba rigomba ritwice none mu kanya imvura nayo igiza cagwa ciye isambura amazu yasitaguye na n'agatoke ubu dusigaye nyine twiteze turaba gupfa kwera intango nta kundi twasaba yuko mudutabara mukatorosha imfashanyo nk'aya mabati yari yavunaguritse hanyuma mukatonka imfashanyo ibifungurwa kubera izuba ryavyishe gose ntiworaba hamwe imana badufasha bakatugarukira ko babakoze gose.
Ubu mutama n'umutamakazi wiwe baguweko n'inzu bavuga ko iyi mvura ari akaga mu bundi.
Nta n'ikintu na kimwe urabona nayo mabati yari ikiri mashasha none yarapfuye nta n'agahutu jewe nkifise atarutu nyene
ubwo iyo upfuma hakiryo tubibonyina ko hagwa imvura nk'iyi yego tugapfira rimwe na rimwe kuko bira kuko n'ubundi ari kwa rupfu none ubona nk'ibi twaraye dushikiye ubona atari kwa rupfu.
Ku ruhande rw'imiryango harononekaye ibintu byinshi byo mu mazu harimwo n'ibikoresho by'abanyeshuri kubera ivyo vyabaye ngombwa ko uyu mwigeme co kimwe n'abandi asiba kw'ishuri.
Wiga mu wakangahe?
Mu windu.
Wagiye kw'ishuri?
Oya.
Kubera iki?
Kubera inzu yarayitubomukiye kumuzu zarakanye na twazinduke turazimesa amakaye yose yari yanyagiwe n'ibitabo byose na cendeka kugenda.
Uzosubira ryari?
Kuwa mbere.
Uzobarose ibindi bikoresha?
Oya, nzotwara ivyo nyene.
Amashuri n'amasengero navyo nyene ntibyacitse iyo mvura y'igihuhusi. Ku ishuri shingiro ryo kwibuye akazi ntikakozwe. Inshuti n'amagara Alexia aserukira abigisha bo ku ishuri shingiro ryo kwibuye.
Twazindutse dukira isuku dusohora ibizi byuzuye mu mashure. Naha ku mugoroba ntitwashoboye kwigisha twaciye dutangura kwanikira ibitabu, amakaye byose byarononekaye. Turasaba nk'imfashanyo y'ibyo bitabu byononekaye kuva mu mwaka wa mbere mu wa kabiri hamwe no mu wa gatatu amakaye yabigisha
naho komine ya Muyinga ariyo yababaye cyane gusumba izindi iyo mvura yaraciye no mu yandi makomine abiri ariyo gashoho na Buhinyuza amaze kutubwira ivyo nonikaye byose hamwe ari nemanira barusha buramatari w'intara ya Muyinga yabwijwe ya America ikiriko kirakogwa
ni ngorane nyene nkuko naremwibonye imvura yaguye yaguye nabi kuko yarashubuye ku yaro dufise harashubuye kuguruka nk'amara hari sambutse nk'amazo shika kwijana 137 amazo yabene gihugu hariho mashure atatu yagurutse hariho ibiro by'aba directeur bibiri bya pomote byagurutse hariho aho kwa muganga naho nyene hariho inyubako imwe yagurutse hariho n'ishengero zibiri nazo nyene mabati yavuyeko ubu nyene turako turadoda pasando badufasha nka za World Vision bahora badufasha bakatuha nk'amabati kugira ngo dushobore kugarukira kuri abo bantu nibyo turiko turakora
Muyinga muburaro kubushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America
arakoze Jean Bosco tukiri hagati mu ntara z'igihugu amashuri atari make yo mu ntara zigize u Burundi afise uburaro ntagishoboye gufungurira abanyeshuri nk'uko bikwiye kuri uno wa gatatu ijwi rya America ryagendeye ishuri ryisumbuye rya Komine Bukirasazi mu ntara ya Gitega Raisa Liliane Inamahoro aratubwira uko yabisanze
Turi mu buriro bw'ishure ryisumbuye rya Bukirasazi aho abanyeshure biga barara bagira bihereze imfungurwa zabo za sasita naho bamwe bariko batera gasabisho ko gusaba umuhezagiro w'ivyo bagira bihereze harabandi basa nkaho igisabisho gitebeje kugira abashobore gutangura kwihereza ibifungurwa bigizwe hanini n'ubugari bw'imyumbati n'inkozo z'ibiharage Imezi mwimwe aha mu buriro bw'ishure rikuru rya Bukirasazi yicara ko abanyeshure bagira kuri 15 aha ni kugira birinde gucuranwa igikorwa cyo kugabura imfungurwa cahawa bigeme mu gihe abahungu nabo baba bariko baraharura ibijumbu bava bafungura ku mugoroba Uwundi muce wabigeme nawo ugosora ibiharage Bamwe mu bariko baragosora n'abariko barahwata bati duheruka kugira ico duhereza umunwa mu ijoro ryuno wa kabiri aha ni mu gihe agasururu bahora baronswa mu gatondo gaheruka guhagarikwa mu ntango za kino gice ca kabiri c'umwaka w'ishure
kunzara gose nzani mu gohera
ndarirene
turashonje
cha dusatwe ntubo
ni hamanyana nuko nyina twaragusa twaramenyerera kujya duke nyene tukajya aho ndeho ntavanga turahaga
ishure rya Bukirasazi riri mu yanda tari make yo hagati mu gihugu afise ingorane yo gufungurira baregwa neza ico bikoze bamwe mu banyeshure bemeza ko kwiga amasagera kuri ndwi utari bufungure nguhage byatanguye kubagira kwingaruka mbi.
Urumva rero umuntu aca mishura nyene akashashize ko umuntu wanyene usanga nyene benshi umenga nyene n'ukurikira n'ibikunda nyene kobera mu ndabahameze nabi nyene ugasanga nyene umuntu yikaniye mugabo aza atungika nyene atungika byo gasira akubitira kwa byo hayene niyo ufate n'utwo aba yarariye twatwahitse kobera kanitwe twari nadukeye nyene twatwahitse
Haraciye imyaka 15 leta y'u Burundi ifashe ingingo yo kuziratanga amafaranga amajana 8 ku munyeshure wese ari mu ndaro kugira ashobore gufungurirwa ku munsi yamara abajejwa amashure ari mu buraro bavuga ko ayo mafaranga atagishobora kubasahiriza bivanye n'ibifungurwa vyagiye biraduga ni mu gihe bamwe mu bajejwa amashure arangwa mu buraro batubwiye ko afise ibirarane vy'amafaranga atari make baheraniye abadandaza babaronse imfungurwa Claude Arakaza aserukira abandi banyeshure ku ishure rya Bukirasazi aha n'icyo asaba leta
nibikeya cyane igihe bo kongereza amafaranga amajana 8 nkubakagira nk'igihumbi ku munyeshuri umwe ngira twohaga ivyisumbuye uko twahora duhaga
mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2016 abegwa n'igisata c'indero muri no ntara ya Gitega barahuye kugira ngo barabe ico bokora ariko bavana bemeranije ku kibazo kibarengeye ari nako kumvikana ko bogishira mu minwe y'ubushikiranganje bujejwe ivy'indero twarondeye abavugira ubushikiranganje bw'indero kugira twumve ico batege kanya gukora turabakena ariko ico bikoze mu kwezi kwa 12 guheze bamwe mu bashinga amateka bamiriye kure ingingo iheruka gufatwa na leta y'u Burundi yo kugabanya amafaranga ngana n'imiliyari 8 yagenewe gisata c'indero Jacqueline Baranyizigiye no mushinga amateka
ubonye bakuye ko w'imiliyari bagasigarana 4 miliyari aya mahera bagabanije aha n'ukuri nagomba ntere akamo bagenzi bacu ari bikunda iyi bije bahaye abantu bo muri education bari bakuye kuyongereza neza.
Ishure ryisumbuye rya Bukirasazi rifise mu ndaro abanyeshure bagizwe n'abahungu n'abakobwa biga mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye barenga 230. Na intara yose ya Gitega ikabiharugwamwo amashure yisumbuye afise uburaro agera kuri 16 yose afise ingorane yo gufungurira abanyeshure. Muri komine Bukirasazi mu ntara ya Gitega, Raisa Lilian Inamahoro, Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Raisa. Inkino z'umupira w'amaguru ziriko zibera mu gihugu cha Gabon zihuza ibihugu vya Afrika zirabandanya. Kuri turi kumwe na mugenzi wacu Etienne Karekezi aratubwira ariko arakurikirana izo nkino ubu ahanaha. Mwiriwe Etienne.
Aloyizi wiriwe neza, nibyo koko imikino y'isi yo muri Gabon y'ikombe cya Afrika kibe umupira w'amaguru irakomeje. Uyu munsi navuga ko ni umukino wa kabiri ku itsinda rya A ryatangiye kuwa gatandatu. Iyo tsinda ririmo Gabon, Burkina Faso, Cameroon na Guinea-Bissau. Muri uyu mwanya rero turimo kuvuga na Aloyizi, umukino uhuza Gabon na Burkina Faso urimo ubu bageze ku munota wa 10 gusa, ibitego biracyari 0-0, birumvikana turakurikirira hafi. Undi mukino uza kuba mu kanya kari imbere saa 3 urahuza Cameroon na Guinea-Bissau. Twakubutsa gusa batwumva ko mukino kuwa gatandatu wa mbere amakipe yose akina, Gabon yakinye na Guinea-Bissau, Burkina Faso ikina na Cameroon. Kugeza ubu icyo gihe kuwa gatandatu amakipe yose yaranganije ubusa ku busa, kuba ko yose afite inota rimwe ku inota rimwe. Ejo kwa kare kandi none Aloyizi imikino izakomeza utibiteho uko bizagenda ejo. Algeria ni itsinda rya B, Algeria izakina Tunisia bikine isa 12, Senegal ikinira Zimbabwe bikine isa 3. Mu mukino wa ku cyumweru wa mbere muri itsinda rya A, Senegal niyo ubu ngubu iri kwisonga kuko yatsinze Tunisia ibitego biji yitse ibitego bitatu, Senegal ifite 3, naho Algeria yakinira Zimbabwe bitaha byombi byaguye miswi bifite iminota rimwe ku inota rimwe. Bivuze ko mu itsinda rya B, Senegal ni ya mbere n'amanota 3, Algeria na Zimbabwe biragwa miswi inota rimwe ku inota rimwe, naho Tunisia ifite 0 muri itsinda.
Urakoze Etienne, utubwiye uko ubu hari ko haba Gabon na Burkina Faso, uravye ukuntu ugo rukino ruko ruraba uha amahigwe uyuhe mugwi muri iyo migwi ibiri.
Aha biraguye kubera ko mukino wa mbere amakipe yose yombi yakinye kuwa gatandatu, ari ikipe ya Gabon ihagaze neza, ari ikipe ya Burkina Faso nayo ihagazeho ku buryo bukomeye cyane. Uyu mukino turimo ndimo kureba ubu ngubu kuri televiziyo, urabona ko amakipe yombi se avuga ati uyu munsi ni kamara. Ikipe igomba kuvuga iti tugomba gutsinda kugira ngo dukomeze, indi kagira iti nayo niba dashaka kugira ngo dutahe uyu mwanya. Ndavuga cyane ikipe ya Burkina Faso, iyo ntabwo iri mu gihugu cyayo, nayo iravuga iti ni ugutsinda uyu munsi. Naho ubundi bisa nkaho byabitangiye cyari kigiye kwinjiramo, ahubwo ariko umukino wa Burkina Faso ntabwo agitsinze, ubwo no kuvuga ko basubiye inyuma. Uko biri kose amakipe yombi afite ishyaka, agerageza kugira ngo arebe ko yakomeza iri rushanwa, byaba na ngombwa akareba ko yazatwara igikombe. Nibutsa batwumva ko igikombe umukino wa nyuma uzaba tariki ya 5 y'ukwezi kwa kabiri gutaha.
Urakoze ubandanye dukurikirana izo nkino. Radio Ijwi rya Amerika, Ismail Shergey arongoye kanama kamahoro n'umutekano mu bumwe bwa Afrika ari mu rugendo rw'iminsi ibiri mu Burundi kuruva kuri uyu munsi wa gatatu. Mu makuru azayo hanyuma turabashikiriza ivyu rwo rugendo. Uyu mwandanya ni mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Ubu naho dushitse mu mwanya wa ca kiganiro Ntorere Kazoza.
Mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Sinka kaza. Naliko ndu mviriza nhorele kazoza.
Mviriza nhorele kazoza.
Yee, ere gamara sizo. Nhorele kazoza.
Nhorele kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
reka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politique Ntorere kazoza mwikundira
Honorable Jean de Dieu Mutabazi n'umukuru mugambwe Radevu n'umwe mu batanguje mugambwe Sanya Frodevu yahoze ari umushinga mateka yarabaye no mushikiranganje uburimyi n'ubworozi n'umwe mbere mu bagiye mu biganiro byo kwerekana amahoro via Rusha uno munsi arongoye Radevu akaba arongoye n'ishyirahamwe ry'ikawa ariryo Afrique mu mfunyafunyo y'ururimi rw'Igifaransa Jean de Dieu Mutabazi n'umunyabujumbura ariko kandi n'umunyagishuri abatamuzi Jean de Dieu Mutabazi twovuga ko yavukiye hehe avuka ryari
nibyo jewe nitwa Jean de Dieu Mutabazi ndi mutabazi wa nyagwaga nyagwaga wasiboni wa ruvubise ruvubise rwa semuntu jewe rero navutse mu 1965 ndi umwana wa gatatu kwa data na mama navuke ngahe Bujumbura mugabo bakuru banje ndiho ku bwayo Josephine na Bigirimana Jafet bobo bari bavukiye rukuru
none Radevu umuvuga ko ari umugambo utavuga rumwe na Sende Defted
naho tudasangiye umugambo ibyiyumviro bitari bike turabihuriza ko ibintu tutagenda duhuza ko n'ama programme ntunduye no vuga mu byerekeye nk'ubutunzi imibano hari byinshi tudahuza mugabo ibyiyumviro nyamukuru hariho byinshi duhuriye ko
tubyengere bagiye gushinga rero kopa kandi ari runani rwari rugamije gutsinda Sende Defted kandi hari byo muhuriza ko
urumva twe muri Radevu twaravuze tuti Sende Defted irakomeye ifise inzego mu gihugu cyose ifise abanywanyi benshi tuti hanyuma hariho n'indi migambwe nka FNL aba bo kwagwasa nabo nyene barafise abanywanyi benshi hakaba na Zayipro n'abandi rirebe kugira ngo dukomere tujye mu matora novuga icyo twakwita Union Fera Force
mutubugira
babiri tutireka rero imigambwe mito mito tuje hamwe tuca turagenda rero turafata imigambwe itari mike iyo nkoye ikomuka kuri Gahuturemi ariyo ntuzeza hariho imigambwe ikomuka kuri Gahuturemi za Florina hakaba n'iyindi ikomoka novuga yuko imigambwe y'abaganwa PPMP tuca duhitana n'iyindi turakwiye n'iyindi migambwe twari kumwe yari imigambwe y'aba 10 hariho na KZFTD na RPB twahorana ntuze kuri ndadaye turegerana kugira ngo turabe ingene twokwipima hama rero burya twaguma tuvuga ati hari abantu tubone ko badashaka amatora amajwi yabo tuzohava tuyaronka hama rero
mwiyumvira ko mwotsinda Sende Defted
twibwo twari twabiharuye twebwe n'ukuri icyo twe twarondera twashaka kuba bakabiri kuri Sende Defted twarabona yuko izo dutsinda twarabona ko tutazocana mugabo tuti hariho abatadoja mu matora kandi rikatuje hamwe hanyuma rero turabe ingene tworonka amajwi
mwago mumugire buzira ndabwirire
kubera urumva icyo tutahuriza ko bo bavuga ngo nkuru nziza ngo nta burenganzira afise bwo kwitoza twebwe tukabwira ati oya nimumureke aze tumutsindire mu matora ama rero baca baranga twica tubibandaniriza urugendo hanyuma naho twagize ingorane abazungu bakadufatira ibihano ama rero baba abo ba minani n'abandi bakaca batangura ibintu by'imigumuko icyo bita insurrection bakaheza bakajya mu bintu novuga yuko byo gushaka kugwana mugabe bafashijwe n'abazungu hamwe n'igihugu cy'u Rwanda ububirigi n'abandi novuga yuko uyu munsi tukovuga yuko ijya ari heza naho abahora bakora ibintu by'ihonyabwoko by'irindi na kabiri n'izantwaro z'abahima umunsi bakaba ari kumwe nabo ba minani bahenze uyu munsi cyo basigiye gusabaza barakora uyu munsi n'ukuza baricha kamwe kamwe
ariko honorable Jean de Dieu Mutabazi ari mu bantu bagwaniriye amasezerano y'amahoro y'Arusha mwari amasezerano bakandika ngo bati nta muntu arekuriwe kuzo mu president w'igihugu ibiringo birenga bibiri nturi mu bivuguruje
Jerome bandanye bongera bakavuga yuko umukuru w'igihugu atogwa gute bandanye
mu masezerano y'Arusha
bavuga yuko umukuru w'igihugu yitoregwa n'abenegihugu nkuru nziza rero yitorewe n'abenegihugu
n'abashinga amateka n'abatowe n'abanyagihugu
oya twari twavuga ati iyo ni yindi manda irukwayo
idaharugwa muri zo
kandi rero mu bisanzwe harabaye ikintu cha trishiri twovuga ko ari fraude yari yakigize kubera burya nakubwiye yuko ntuzeye ibwirizwa shingiro ryaciye muri amashinga amateka kai twari twateguye miyane ko ariwe azaba president ko sendefte tuzoyitsinda mu 2005 burya minane akantu yari yahinyitsemo yari yiteguye yuko tuzomutoza akaba umukuru w'igihugu kuva mu 2005 gushika mu 2020 manda zitatu nico gitumi bwizwa shingiro ritari ritomoye niwe yari yagahinyitse
izo manda rero mukemugira muti nkuru nziza niba kwiye gucyaza cyake
oye urumva ikoti twari twateguriye
minani ice yambagwa na nkuru nziza
yaciye yambagwa na nkuru nziza burya rero yavuga ati eka kandi ariwe yanditse ibwirizwa shingiro nabi twari tuzi yuko ari we
kaga kagobora ndya mwari mwarishizemo
twari twari twakabikiye
minani
mugabo urumva ntakundi nta mugisha yaronse
inani zo mu matora rero bivugwa yuko mu mateka y'inka matora ziherana na matora ubukopa nta ikiriho
kopa nta ikiriho mugabo icyumviro ubucuti n'imigenderanire turabigumana iyo migambo rero twari kumwe n'ubu turafitaniye ubucuti tubandanya tuvuga rumwe tusangiye ibyiyumviro kandi ubu hariho n'indi migambwe ivuga ati twebwe tudosubira tugarukane ikindi cyumviro gisa na kopa kugira ngo turabe yuko na twebwe twokwata akariro kubera gushika uyu munsi turabona yuko CNDD ifise abanywanyi benshi mu gihugu
ariko nta bantu bariko barahendwa mu gihe honorable Jean de Dieu Mutabazi uno munsi aramutswa arifike hakaba hari abandi bakuru b'imigambo yari muri kopa uno munsi atakindi waronse
umuntu atararonka ico no vuga decret numugambwe umwe gusa wa PMP naye handi abahora bakora
muri kopa
mvuga mu migambo ya kopa abahora bafise decret baradigumije kubera hariho nka batatu bakora muri CNTB barabongeye hariho abakora muri presidence barabongeye hariho abakora muri ministere ya agriculture barabongeye jewe rero na insanzwe ndi umuyobozi mukuru mu kigazi
OHP
nabandanije baranyungiye na ntunguruje igisata mva mu rumonge
mu kigazi za mwikawe
nagarutse aho nahora kera nari hose ivu nagarutse aho nahora no kuvuga naronse decret cyo kimwe n'abagenzi oya pempe
ewe mukuru wo mugambwe we ntaronge
urumva niwe novuga yuko niwe ashigaje kuronka decret mugabo urazi yuko ama decret burya aronka abantu bake nkumbure baracyiweza barabe ingene boronka ikintu kimukwiye
ariko honorable Jean de Dieu Mutabazi mu byukuri uravye byo wize uri umufundi w'indimo kubera iki uva mu gisata cy'ubufundi ukaza kujya mu bya politiki
oya novuga yuko ndabifatanye
none uyo politiki uyibandiramo iki ubufundi ntibwari kugutunga
jewe nakubwiye Jerome jewe nakuze ndi imfuvi kandi nabaye imfuvi nkiri muto sinari jenyine icyahitanye data nicyo cyahitanye na data bukwe nicyo cyahitanye n'abantu benshi nicyo cyahitanye mutama wa president de la republique nkuru nziza nicyo cyahitanye abantu benshi 2025 93 gushika kuri ndadaye nta muntu yifuza yuko ibyo bintu byogaruka aicyo gituma politike no kuyikora kugira ngo turabe kwa abana bacu boheza bakadogumana ababyeyi ababyeyi babo bakadohitanwa n'ugwa karago mugabo ntibagandagugwe kuko vyagenze ku bavyeyi bacu
ikawa yahoze mu bitegwa je bukamazi cyinjiza amafaranga y'agaciro u Burundi mutabazi warongoye wosibu no munsi rongo ya rufike ikawa uno munsi wovuga yuko urugero rwa gukwinjiza amafaranga y'agaciro mu Burundi irunganiye
gwaragabanutse cyane
kubiri
gwagabanutse oya gwagabanutse kubera novuga yuko abazungu baraduhenze urazi ko igitegwa cikawa turarimikawa mugabo sitwe tuyishora sitwe tuyigura tuyishora ku bazungu abazungu rero bavuze ati twebwe kugira ngo ntitubandanye duha amadolari abarundi cyangwa muri Afrika reka tuzane ikintu bita privatization
ishe umuntu wabikoreye twabonye cyatacikawa
abazungu rero baca baraduhenda baciye kuri ya banki isi yose banki mondiale hama rero bamaze kuvuga ati ni mu privatize leta ica twovuga iki imira nkikuye akarenge
mu gitatacikawa
imaze gukura karenge abazungu baca bajamu gushikaho baca baja kugura ikawa y'ibiturumbwe none yacyaza amasosiyete ningizi aya masosiyete yabo nakoresha abarundi kugura ikawa y'ibiturumbwe bakacha bayishorako wumva ayo mafaranga y'agaciro leta izo yaronka gute ahico gituma mugabo rero ukugwa kugwa rimwe sibibi urahize ukabyuka
ikibuga yuko hari kugwa yuko igisata cikawa kigaruka mu nyuma ya leta
n'abarundi nabene igihugu babisaba kubera basanze abo bazungu babaha amahera makenya hama rero na leta igahomba ntironka amafaranga y'agaciro nko mu gisata cicayi otebe ubushatse aratera ikawa akayamura akayishora kujya kwa yashira hamwe rya nyakwigendera abayagana kandi nabandi barabikora urumva otebe niyabaye privatize nta muntu rero yokunda umuzungu gusumbya uko akunda umurundi
ikintu tazokwibagira mu myaka amazi n'umushinga amateka n'abajano di mutabanze
ikintu ntashobora kwibagira nuko igihe twaye ike n'umushinga amateka haraje akantu kameze nk'akajagari aho kajagari kari gatewe kari gakomotse mu mugambwe uri ku butegetsi aba hariho abari begamiye ku mukuru w'igihugu nkuru nziza n'abari begamiye kuri Rajab hanyuma rero Rajab acafatanya n'uwitwa Nyangoma gushikaho bitunanira biza biratunanira gutora amategeko
utako kantu
ako kantu bema narabonye yuko ico kintu rero cyarateye icuka kiyo umuntu amashinga amateka gushikaho umuntu avuga ati reka turabe ingene kugira ngo igihugu gisubire ku murongo n'amashinga amateka ije ku murongo itora amategeko reka umuntu yigenza nabi mu mugambwe bamukuye mu mugambwe azoca atakaza
icyo kibanza
ikibanza kiri uko niko discipline yagarutse mu n'amashinga amateka muga ico kintu sinigeze ndacibagira kubera carambabaje ku mutima
urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago cha politiki ntorere kazoza Jerome Niyonzima nti muranirwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
twababwiye ko turiko turakurikirana urukino rwa Burkina Faso na Gabon Etienne urukino rugezehe
Aloyse ubyahindutse noneho wa mukino uhuza Burkina Faso na Gabon Burkina Faso imaze kwijitego cyayo cyambere ku ruta 26 umukino wose w'imbere wa rutaye zamakoze bitangaza bifite cyane ari ruka siga abakinyi babiri arabacenga cenga nageze za mu gitego kiba kirinje bivuze ko kuri uyu munota ubu tuvugana Burkina Faso muri itsinda rya A niyo iri ku mwanya wa mbere
urakoze ni kuri amakuru y'inkino turangirije ko ibiganiro by'uyu mwanya ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mugume ku maradio yanyu.